cyahereye mevugwa mu karere ubushikiranganje bwo kwivuna abansi mu Rwanda bumenyesha ko bugiye kurengukisha Colonel Tom Byabagamba imbere ya sentare ya gisirikare ku bindi byaha bishasha kekwa ko byo gushaka gutanga ruswa no kugerageza gutoroka ibohero mu itangazo ubwo bushikiranganje bwasohoye kuri wa kane ivuga kandi ko ivyo vyaha byagizwa Byabagamba abo bafunganywe hamwe n'abari hanze byatanguye gutohozwa ko Colonel Byabagamba yahagaritswe ku igenekerezo rya 2024 z'ukwezi k'umunani muri 2014 ku itariki ya 27 z'ukwezi kw'12 2019 sentare yamuciriye igifungo cy'imyaka 15 yongera yamburwa amapete ya gisirikare Colonel Byabagamba yahora arongoye umugwi w'abasirikare barinda Perezida w'u Rwanda Paul Kagame sentare yamwagirije ibyaha birimwo gukwiza nkana ibihuha ahamagarira abanyagihugu kwanka ubutegetsi icyaha cyo gusebya leta icyaha cyo guhisha nkana ibintu byari gufasha kugenza icyaha gikomeye hamwe n'icyaha cyo gusuzugura ibendera ry'igihugu